yimva ni radio ijwi rya America ivugiye Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Nyuma y'imyaka itatu ufunze, umupaka hagati ya Uganda n'u Rwanda uzafungurwa ku wa mbere tariki ya 31 z'uko kwezi kwa mbere. Leta y'u Burundi yarayifashe icyemezo cyo kongera ibiciro by'ibitoro.
Twagira tumenyeshe ko hano I Bujumbura igiciro cy'ibitoro ku ipompe cya esansi cyahora ku 2400 ku iritiro y'amafaranga y'u Burundi kidugijwe gushika ku 2700 y'amafaranga y'u Burundi ku iritiro.
Minisitiri w'inganda mine n'amasoko Ibrahim Wizeye, ibiciro by'amazutu kimwe na peteroli nabyo byiyongereye. Ayo makuru kimwe n'andi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwategure kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho?
Takize mwiriwe Veniste. Mwavugwa ku mugabane wa Afrika, umukuru w'abasirikare bafashe ubutegetsi muri Burkina Faso yasavye gushigikirwa n'amakungu. Hari mu ijambo giwe rya mbere yashikirije igihugu ejo ku munsi wa kane. Mu ijambo yashikirije kuri televiziyo y'igihugu, Paul Henri Sandaogo Damiba yavuze ko Burkina Faso ikeneye gushyigikirwa n'amakungu kuruta uko byahora mbere kugira igihugu kive muri uru ruhagarara rw'umutekano muke. Abakuru b'ibihugu bihurikiye muri CEDEAO bategekanya guhura kuri uyu wa gatanu kugira bagire icyo bavuze kuri kudeta yabaye ku munsi wa mbere. Tukiri kuri Burkina Faso, amakuru anugwanugwa ku Burusiya bwoba buri nyuma ya kudeta yabaye muri icyo gihugu muri iyi ndwi yarashitse mu bushikiranganji bwa Amerika bujejwe kwivuna abansi, ariko Amerika yaririnze kwemeza ko aya makuru ari ukuri. Abasirikare ba Burkina Faso batangaza ko bakuye perezida Roch Kabore bamuhora kunanirwa kugarukana umutekano mu gihugu. Inyuma y'umunsi umwe iyo kudeta ibaye, Alessandro Ivanov arongoye abarusiya bariko baramenyereza ingabo za Centrafrica yavuze ko biteguye guha imyemenyerezo igisirikare cha Burkina Faso mu gihe cyo bisaba. Centrafrica yahaye akazi umugwi Wagner w'abarusiya ahuriko urafasha mu bijyanye n'umutekano kuva mu 2017. Cindy King avugira ubushikiranganji bwa Amerika bwo kwivuna abansi yabwijwe rya Amerika ejo kuwa kane ko ubushikiranganji avugira bwumvise ko umugwi Wagner ushigikiwe n'uburusiya uri nyuma ya kudeta yabaye muri Burkina Faso, ariko bwirinze kwemeza ko ari ukuri. Ijwi rya Amerika ryararungikiye ubutumwa bwa email ambasade z'u Burusiya na Burkina Faso I Washington hano kugira bagire icyo bayivuze ko, ariko nta nyishu baratanga. Ikimenyeshamakuru The Daily Beast cyo muri Amerika cyandikira kuri internet cyabaye icya mbere cyatanze ayo makuru. Cyanditse kivuga ko amakuru cyakuye mu begereye perezida Kabore kuyu yasabwe n'igisirikare guha akazi umuhari Wagner, ariko aravyanka. Umwe mu bategetsi ba Burkina Faso yavuze ko Kabore atashatse kwiteranya n'ibihugu byo mu burengero mu kwanka gukorana n'u Burusiya.
Urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika, umvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
umupaka hagati ya Uganda n'u Rwanda uzafungurwa kwa mbere tariki ya 31 z'uko kwezi kwa mbere bikubiye mu itangazo ryashyizwe hagaragara na Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda riravuga ko nyuma y'uruzinduko mu Rwanda rwa Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka leta y'u Rwanda yabonye ko hari gahunda yo gusubiza ibibazo byari bihangayikishije u Rwanda no gushakira umuti ibisigaye iryo tangazo ryongeraho ko abashinzwe ubuzima ku mpande zombi bazakorana kugira ngo bafashe abinjira n'abasohoka kwirinda icyorezo cya COVID-19 nibutse ko hari hashize imyaka itatu uwo mupaka ufunze Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda yashyize ku rukuta rwayo rwa Twitter itangazo rya leta y'u Rwanda kimwe na Adonia Ayebare uhagarariye Ubugande umuryango w'abibumbye akaba yaraherutse kubonana na Perezida Paul Kagame amushyiriye ubutumwa bwa mugenzi we wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yagize ati iyi ntambwe isobanuye byinshi ku baturage b'ibihugu byombi ati mwakoze cyane kubera iyi ntambwe ikomeye mu gusubukura umubano ukomeye hagati y'ibihugu byombi yicira ijisho akoresheje akamenyetso @ Kaguta Museveni Paul Kagame na Muhoozi Kainerugaba.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Mu gihe kitarinze cy'umweru Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yohereje intumwa ebyiri mu Rwanda mu rwego rwo kugerageza kuzahura umubano hagati y'ibihugu byombi muri iki cy'umweru kandi yahinduriye imirimo General Abel Kandiho wari umuyobozi w'urwego rushinzwe ubutasi mu gisirikare cya Uganda CMI rwakomeje gushinjwa n'u Rwanda ibikorwa by'ihohoterwa n'ishimutwa rikorerwa abanyarwanda muri Uganda. Umubano hagati y'u Rwanda n'Uganda uko wacumbagiye icyatumye unegekara ukugiye kongera gusubukurwa ni mu kiganiro muri isanga mugezweho na Edi Rwema isakumi pisa hayo mu Rwanda no mu Burundi.
Washington ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi nyuma y'igihe kitari gito havugwa ibura rya essence, mazutu na petroli leta yaraye ifashe cyemezo cyo kongera ibiciro by'ibyo bitoro. Igiciro cya essence, mazutu na petroli cyongereweho amafaranga 300 kuri buri kimwe. Ibi biciro nibyo kumurwa mukuru ubukungu Bujumbura mu ntara hagati hazakirwaho ibiciro hakurikijwe ingano y'urugendo amakamyo akora ajyanyeyo ibyo bitoro. Dore ibisobanuro byatanzwe na Minisitiri w'Inganda, Mine n'Amasoko Ibrahim Wizeye.
Igiciro cy'igitoro ku masoko mpuzamakungu cyagumye kiduga bimwe bihanitse byo hejuru cyane, kandi twongera tukamenyesha ko ukuntu bo batabibonye n'uko leta yacu leta Nkozi atakitakoze ahubwo kugira ngo yame ishira kunyongera kugira ngo igitoro cyame kigumana igiciro cy'akindi twama tukiroha ko ku ipombo nubwo ku isoko mpuzamakungu cy'amacaduzi. Twamenyesha ko igitoro kiriko kiraduga cyane gusumba uko vyahora mu masoko mpuzamakungu. Kuri iyo mvo rero twagira tumenyeshe ko hano i Bujumbura igiciro cy'ibitoro ku ipombo cya esansi cyahora ku 2400 kwiritiro amafaranga y'u Burundi kidugijwe gushika ku 2700 y'amafaranga y'u Burundi kwiritiro. Igiciro cya mazutu kwiritiro cyahora kiri ku 2350 y'amafaranga yacu y'u Burundi kaba kigiye ku mafaranga 2650 y'u Burundi kwiritiro. Igiciro ku ipombe cya peteroli cyahora kiri ku 2100 kaba kigiye ku 2450 ku iritiro. Mu tundi turere twose tw'igihugu cyacu Burundi twamenyesha ko ibiciro by'ibitoro bagiye kubibona muri ordonance twashyizeho ihindura ordonance y'amajyarindwi na 60 agakwego cab agakwego igihumbi kimwe n'amajanane na 97 ryo ku itariki 10 ruheshi ibihumbi 2021. Nkongera nkamenyesha abene gihugu ko ubushikiranganje ntako butazokora kugira ngo bame boroherwa mu mirimo yabo kandi bazokwame baronka igitoro uko bigenda kose bakironke kandi ku giciro twashizeho hanyuma batunganirwe mu mirimo yabo ya minsi yose. Tukumenyesha kandi ko n'abakirangura bagerageze bakironse abagikenewe kugira ngo bagikoreshe.
Minisitiri w'inganda, mine n'amasoko mu Burundi, Ibrahim Uwizeye. Tukivuga ku Burundi, igisirikare cy'icyo gihugu cyateye bimwe mu birindiro bikuru by'inyeshyamba za Red Tabara byari mu Masango ho muri groupement ya Kigoma n'iya Bijombo ho muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika, Vedaste Ngabo.
Amakuru y'Ijwi ry'Amerika rikesha uhagarariye amashyirahamwe ashinzwe amahoro n'iterambere mu turere tw'imisozi miremire ya Uvira, Joel na Munene, avuga yuko igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije na Mayimayi ya Kijangara na Gumino ya Koloneli Shakanya Musaraba kiri mu migwano n'inyeshamba z'Abarundi za Red Tabara muri lokalite ya Masango iri mu birometero birenga 60 n'umujyi wa Uvira.
Imisozi miremire ya Uvira hari ingambara igisirikare cy'Abarundi kije guhinga opozisiyo yabo yitwa ngo ni Red Tabara, barwaniye ahitwa mu Masango. Iyo mirwano abaturage bahunze bagenda bamwe imwenda, abandi baje mu misozi ya Uvira.
None niki kihamya ko ari abasirikare b'u Burundi bari kugwana na Red Tabara muri iyo misozi?
Enyo yabo araboneka, abantu bahuye nabo bavuga yuko ntibaje kugwanya abaturage cyangwa abamayimari, bavuga yuko icyabazanye ni ukurwanya Red Tabara.
Aya makuru y'iyi migwano hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshyamba za Red Tabara yemezwa kandi n'umuvugizi wa Red Tabara, Patrick Nahimana.
Ejo mu gatondo kare kare ejo mu makini n'imwe y'agatondo niho umugwa wabo waza barawuhagaritse, rero urasa usubira inyuma, maze gusubira inyuma waciye wicamo imici ibiri, umuce umwe uguma ngaho, uwundi muce umwe umanuka utombera mu mihana y'abanyagihugu bwana hitwa mu Masango. Ariko nabo nyene ingabo za Red Tabara nabaye zarabangutse zirashika hakiri kare bakinjira muri iyo mihana y'abanyagihugu, ariko abanyagihugu bari bamaze kuvayo. Ku mugoroba rero w'ejo masaha y'umugoroba ntitwari za intambara zari zahagarara, ubu rero turasharindiriye bishobora gukomeza no munsi bikabandanya.
Uyu muvugizi wa Red Tabara avuga yuko igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije n'abagwanyi ba Gumino batabavanye mu birindiro byabo biri mu Masango no mu Marimba.
Intambara zo zarateye ibintu mu muhanda wa Masango, ariko babaye bagishika indani kuko ingabo za Red Tabara zabaye zarabangutse cyane ziratabara.
Amashyirahamwe ya Sosiyete Sivile yo muri Uvira ashinja umuyobozi wa Gumino Koloneli Shakanya Musaraba gukorana n'igisirikare cy'u Burundi mu guteza intambara mu misozi miremire ya Uvira. We arabihakana.
Kandangwa n'abantu bavuga mu gisirikare cy'u Burundi gifatikanyije na Gumino kambaze ndeka uwo mbarimayo wundi mahamuvuga igisirikare cy'igihugu kera gufatikanya na Gumino wote boyeshi. Icyo kibazo ni ikibazo cyo kubazwa Leta ya Kongo n'ibicuruzi mbibi zayo niyo izi uwagombye kwambuka na diplomasi yabo bafitanye nibo babizi. Ibyo bica bavuga ngo mufatikanye n'igisirikare cy'u Burundi, igisirikare cy'u Burundi gifite kuvugana na Leta ya Kongo bakinjira bagahita abanzi babo.
Kubera izi ntambara ziri kubera mu misozi ya Uvira hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshyamba za Red Tabara, hari icyo abayobora amashyirahamwe ategamiye kuri Leta asaba abaturage bo muri utu turere izi ntambara ziri kuberamo. Joel na Munene ayoboye ihuriro ry'amashyirahamwe ashinzwe amahoro n'iterambere mu misozi miremire ya Uvira.
Abasirikare b'u Burundi bari muri Masango barwanya Red Tabara. Icyo twasaba abaturage b'iwacu ni uko bativanga mu mirwano y'u Burundi. Ufite imbaraga asinze Burundi.
Ntacyo Leta ya Kongo cyangwa se Leta y'u Burundi baravuga kuri iyi migwano iri kubera muri aka karere hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za Red Tabara ariko sibwo bwa mbere igisirikare cy'u Burundi kigwanira muri territoire ya Uvira n'inyeshamba za Red Tabara no mu kwezi kwa kane ku mwaka w'2020 baragwanye mu myaka yashize igisirikare cy'u Burundi cyagiye gihakana ko kitinje ku butaka bwa Congo ariko bikagaragara mu maraporo y'inzobere za Loni ku icyo gisirikare cyari muri Congo Vedase ngabo kugaragijwe igihe Amerika uvira mu ntara kivuye ku
leta Burundi kandi iravuga ko igifite impungenge ko umutwe w'inyeshamba wa ADF Nalu urwanya guverinoma y'Uganda ushobora kwinjirayo ugashyirayo ibirindiro mu ntara za Bujumbura Cibitoke na Bubanza Pierre Claver niyo nkuru
kubwo umukuru w'igihugu hakujya yoroze rusize rugabura Burundi na Congo harabagwanya bifuza kurujabuka bagashinga ibirindiro mu ntara za Bujumbura Cibitoke na Bubanza abo nabagwanya leta y'u Burundi hamwe nabagwanya leta y'u Buganda nk'umuhari ADF Nalu mu ntumbero yo kumera Magabo Perezida Evariste Ndayishimiye yarakoranije batwara intara zose zigize igihugu abayobozi buturere mu gipolisi igisirikare n'ubutungane ni inama yabereye ku mugwa mukuru wa komine Mutimbozi mu ntara ya Bujumbura yahano rubiba na Congo ku muhinga mukuru uyu wa gatatu Alenjo Medenze Imana ni cegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Ndayishimiye
yuri kurabira aba namaso amana mutekano birahari mugabo ntano hakujya muri Congo hariho imigwi umwe ADF uri kurashaka kugira ngo utsimba terenga mu gihugu cy'u Burundi no kuvuga rero naho dusamara n'umutekano igikomeye ubu nuko abajejwe inyabune ahubwo bakora uko bahora bakora kugira ngo iyo migwi ntitsimba tare mu kugira rero ngo bigende be nuko baca bakora ikintu cyo kugira ngo bahagarike ibintu bitaraba ariko rero igihugu harara ngwamwo mu vyukuri amara n'umutekano kaba tuvuga ego nivyo haracaboneka ibigwanisho bikenya abantu batunze bidaciye mu mategeko
hagati muri uku kwezi kwa mbere igisirikare ca Congo caremeje ko cataye muri yombi umwe mu bayobozi bakuru b'uwo muhari ADF Nalu Benjamin Kisokera niyo yafatiwe mu buseruko bw'ico gihugu aho perezida Ndayishimiye afise amakenga kwabo bagwanyi bashobora kwinjirana ndetse igisirikare ca Congo camenyesheje ko ku kuru gifise wo mugwanye w'umuhari ADF Nalu ufatwa na woni nk'ukora iterabwoba mu kare k'ibiyaga binini yoba yaraginze ingendo zitari nke mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka w'2019 eka mbere ico gisirikare cemeje ko nigiye yafatwa yoba yaragiye canke avuye mu gihugu cy'u Burundi yamara umukuru w'igihugu ntacu yashikirije kuri ayo makuru muri yo nama abatwara intara haba mu gisirikare n'igipolisi bemereye umukuru w'igihugu ko bagiye kurikanura kandi ko bagavye kugira ngo bateshe n'abagwanyi b'umuhari Red Tabara ugwanya leta y'u Burundi umaze igihe uvuga ko ukora ibitero bitandukanye mu Burundi uvuye mu buseruko bwa Congo abo batware bemeje ko muri rusange umutekano wifashe neza ariko ko atawo kwijajara Evariste Ndayishimiye yabasavye gusenyera ku mugozi umwe no gutunganiriza neza abanyagihugu kandi bakirinda ibikorwa byotuma abagwiza tunga mva makungu badahurumbira ico gihugu cane cane mu gisata c'ubutungane
no guha ishusho nziza igihugu no gutunganiriza abenegihugu mu bisata byose no kuvuga umutekano cane cane murabizi mu bijanye n'ubutungane yuko hari abarundi benshi bidoga kubera ko badatunganizwa ico gisata n'icyo baraka bayasavye yuko cyo kwitabwa ko cyane no kuvuga intwaro ibereye intwaro ibereye hariho nk'igihusanga nk'abanyamahanga bashaka guhurumbira igihugu baza bashaka kugira ngo bazane imitahe mugabo ugasanga hariho indongo zimwe na zimwe cyangwa abandi barundi batariko baravyitwaramo neza bene ico gihe ivyo birashobora gutera umutekano muke kuko uwo muntu yibwe akibwa n'umuntu yitwa ko yaserukira leta burya acagenda avuga igihugu nabi
iyo nama yabaye niyo ku rwego rwo hejuru mu gisata c'amahoro n'umutekano nk'uko umukuru w'igihugu yabishimangiye Pierre Clavé niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Iyi ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda dukomeje amakuru iwanyu umuntara abategetsi bo hirya no hino ku isi kuri uyu wa kane barahuye mu kuzirikana isabukuru imyaka 10 y'amasezerano ya Londres mu kurwanya indwara zititaweho uko bikwiye no gutangiza ishyirwa mu ngiro y'amasezerano ya Kigali yavuye mu biganiro bigamije gukangurira ubushake bwa politiki politike mu kurandura bene izo ndwara ibyo biganiro kandi biri mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara zititaweho uko bikwiye usanzwe wizihizwa ku itariki ya 30 z'uku kwezi kwa mbere Themistocle Mutijima
indwara zititaweho uko bikwiye zikubiye mu matsinda y'indwara zigera kuri 20 zirimo nk'inzoka zo mu nda, imidido, uburwayi bw'amaso bushobora kuvamo ubuhumyi buzwi nka takoma, shishikara n'izindi. Nubwo izo zose zishobora kwirindwa no kuvurwa, ziracyabangamiwe abagera kuri 1,700,000,000 hirya no hino ku isi. Binyuze mu kubuza abana kujya mu mashuri no kubuza abakuru kujya mu mirimo yabo ya buri munsi, indwara zititaye uko bikwiye zigusha abantu bwabo, ndetse n'imiryango yabo migari muri rusange mu mutego w'ubukene bukabije bwa karande. Amasezerano ya Kigali ku ndwara zititaye uko bikwiye azasimbura y'ibanze ya Londres yatangijwe mu 2012 akarangira mu 2020. Ayo masezerano ya Londres yashishikarizaga ibihugu nterankunga abagira neza ibigo by'abikorera imiryango itegamiye kuri leta za kaminuza n'ibigo by'ubushakashatsi guhuriza hamwe imbaraga no kwiyemeza gushyira imbere gahunda zo kurwanya indwara zititaye uko bikwiye NTDs. Mu byibanze amasezerano ya Londres yagezeho harimo ko buri mwaka bagera kuri 1,000,000,000 bahawe ubuvuzi bw'indwara zititabwagaho uko bikwiye ibyo bigakorwa mu myaka 5 yikurikiranya. Ibihugu 35 byashoboye kurandura burundu nibura indwara imwe mu zititabwagaho uko bikwiye byatumye ibihugu bimaze kugera kuri iyo ntego bigera kuri 43. Harimo kandi ko kugeza ubu abantu batageze kuri 1,600,000 aribo bakenera ubuvuzi ku ndwara zititaweho uko bikwiye. Imibare yavuye mu bushakashatsi bw'ibanze yagaragaje ko mu mwaka ushize w'2021 wose muri rusange uburwayi bw'inzoka zo mu nda bwo mu bwoko bwa Guinea bwagaragaye inshuro 14 gusa ku isi hose. Uwo akaba ariwo mubare mutubonetse kuva gahunda zo kurandura indwara zititaweho uko bikwiye zatangizwa hagati mu mwaka w'1980. Ibi biragaragaza ko kurandura burundu indwara zititaweho uko bikwiye bishoboka, ariko kandi haracyari byinshi byo gukora. Amasezerano yakigaragamije kurinda ibyagezweho muri urwo rugendo ari nako hongerwa umuvuduko w'ibikorwa mu gukangurira ibihugu kugira urugambo rwabyo byinjiza gahunda zigamije kurwanya izo ndwara mu zibanze no gushyira imbere imikoranire y'inzego zose muri urwo rugamba. Ibi bizatuma izo gahunda ziramba ndetse bifashe kugera ku ntego y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku birebana n'indwara zititaye uko bikwiye, kimwe n'intego ya gatatu ya gahunda y'ingamba z'iterambere rirambye SDGs. Mu bakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma bashyigikiye itangizwa ry'amasezerano ya Kigali harimo Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Bwana Edouard Ngirente, Perezida wa Nigeria Bwana Muhammadu Buhari, Perezida wa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan na Minisitiri w'Intebe wa Papua New Guinea Bwana James Marape. Bwana Edouard Ngirente yagize ati: "Amasezerano ya Kigali ku ndwara zititawe uko bikwiye akeneye kurushaho gushyigikirwa no kwiyemeza kuyashyira mu bikorwa mu rwego rwo guharanira ahazaza heza h'abaturage bacu no kugera ku ntego z'umwaka w'2030. Ni mu gihe Perezida wa Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan we asanga inama izatanga urubuga rwo guhindura imibereho y'abantu barimo miliyoni z'abagore n'abakobwa muri Tanzania n'ahandi ku isi bugarijwe n'ibyago byo kwandura izi ndwara zititabwagaho uko bikwiye. Agasanga kwiyemeza kw'ibihugu kuzafasha mu kugeza ubuvuzi bukwiye kuri bose nk'urufunguzo rwo gukumira ikwirakwira rya bene izi ndwara. Mu by'ihuriro mpuzamahanga ryo kurwanya izi ndwara zititabwagaho uko bikwiye rigaragaza nk'imbogamizi mu rugendo rwo kuzirandura harimo imihindagurikire y'ibihe, amakimbirane n'intambara, ubusumbane mu kugera kuri serivisi z'ubuvuzi, ikibazo cy'imiturire itaboneye, ibura ry'amazi meza na serivisi z'isuku n'isukura zitaragera kuri bose. Ariko kandi Madame Rebecca Greenspan, umukuru w'irihuriro akanaba umunyamabanga mukuru w'ishami rya Roni rishinzwe guteza imbere ubuhahirane n'iterambere, asanga hakiri n'ibyuho kuva muri gahunda zo gukumira izi ndwara, kuzisuzuma no kuzivura. Mu kwizihiza ku nshuro ya gatatu umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara zititabwagaho uko bikwiye, ihuriro mpuzamahanga ryo kurwanya izo ndwara rivuga ko yari umwanya mwiza wo kurushaho kuzamura ubukangurambaga kuri bene izo ndwara no kurushaho gushyira mu bikorwa ingamba zigamije kuzirandura. Iryo kandi rirateganya gutangiza ubukangurambaga buhamagarira ibihugu byose kwiyemeza mu buryo bwuzuye gushyigikira amasezerano ya Kigali ku kurandura izo ndwara. Muri gahunda yaryo y'imyaka 10 uhereye mu 2021 ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO ryihaye intego yo kuba ryaranduye Burundi bene izindwara zititaye uko bikwiye bitarenza umwaka w'ibihumbi 2030.
Dusubire mu Burundi, abahinzi bo mu kibaya cya Cibitoke baravuga ko umusaruro w'ibihingwa uzaba muke kubera izuba ryinshi ryateye amapfa nk'uko bitangazwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ibidukikije ubuhinzi n'ubworozi muri iyo ntara. Inkuru Ijwi rya Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi nagezwaho na Desire Hatungimana.
Icyo kiyaya ivyateragiwe nk'ibigori, ibiharage n'imyumbati vyarumye ni mu kiyaya gerereye mu makomine ya Rugombo na Buganda. Bamwe mu barimyi bo muri icyo kiyaya mu kiringo cy'agatasi bavuga ko inzara iri ku irembo kubera uruzuba rwaturutse ku ikena ry'imvura. Ni mu gihe icyo kiyaya cyahora citwa ikigega cy'intara ya Cibitoke.
Nukuri izuba ryarabaye ndanse basha turatera ibitegwa byose biruma emena kamaramaza n'akamaramaza. Nukuri ibiharaga ubu ubibabyeze ndetse n'ibigori bibabyeze none byarumye, nta kintu nakimwe umuntu ashobora kuronka igikoraho. Ubu abana bariko barava ku mashuri kubera iki ubukene bwabaye ndase mu bantu, inzara yabaye ndase mu bantu. Ubu n'uwagize ngo araturimye twamazi ubusuma bwace bubumurengera biragoye. Nukuri
reka nukuri barajyaguye amapfa yateye n'ukuvuga ibihagire twarose namba ibigori byo byumye ku mugaragaro basha n'inkandizo byo ngo zibimare nakamaramaza. Rero urumara twavuga ntacyo tubona tuzoshyira mu nda cyangwa tuzoheza imiryango cyangwa abantu.
Abarimyi bo mu kiyaya cyo mu ntara ka Mayimbo, makomine ya Buganda na Rugombo, bavuga ko ingaruka mbi zituruka ku ruzuba rwateye muri ako karere zatangwe kwibonekeza. Bano bayaza n'Ijwi rya Amerika bafise icyo basaba leta.
Mune nabyizeye cyane ati nzokwimbura ko imyaka yari iheze yari myiza. Ati n'ubu nkeka bizogenda neza abana nkabakurikirana bakaronka icyo barya nkakuraho n'agafaranga gatangira gushyira nk'ubu. Nabuze amahera yo gutanga bariko baradusaba nk'ubu n'urya n'umunyeshuri turi kuma kubwo kubura amahera baramwirukanye. Twosaba n'ukuri ko yodufashe kuko turarushe guhera kuri iyi saha. Ubu tuba dutangwe kurya ibiharage none ubu burira n'ukuri abana bakaryama kubwo kubura ikintu dushyira mu nkono tukajya kubwira Imana yonyine yo mu igihu.
Leta icyo mbona yodufasha ni uko yodufashe natwe ikatugarukira kuko twarahuye n'ibyago by'izuba bashi ibintu twese twarumiwe.
Ayo maroregwa yakozwe n'uruzuba rw'irima ryo mu mutasuro aremezwa n'urongo igisata kijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Cibitoke. Beatrice Nyabenda yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ibintu vyagiye vyunyuka mu nyuma kandi mu ntango y'agatasi harimo umwizero.
Aha mu ntara ya Cibitoke bisanzwe umwimbu twabona ko utegerezwa kugenda neza kuko imvura yari yaguye bwa mbere. Mugabo hageze aho ibigori bigeze guheka imvura yacihagarara. No kuvuga ibigori byaciye bitangura kuma byo mu kiyaya kuko mu misozi umwimbu uri kuragenda neza. Mu kiyaya naho aho bitariko biragenda neza ni makomine abiri, komine Rugombo na komine Buganda.
Ikiyaya cegamiye intara ya Cibitoke gicamwe inzuzi nyinshi kinahantu rubibe n'uruzi rusizi ruri mu burengero. Ariko izo nzuzi nacyo zimariya ubarimyi ubu bugarijwe na kigoyi. Umufasoni Nyabenda arongoye igisata kikijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi asaba abarimyi kwijukira kuvomera imirima.
Sanze tumenyereye yuko aha mu kiyaya barima cane kandi bararima ibigori byinshi ku buryo aha mu kiyaya hahora hagaburira ahandi. Ngabumva mu kiyaya bitagenze neza hariho igabanuka ry'umwimbu ritegereza gusha riboneka. Turiko turasaba abenegihugu yuko bovyifatamo neza, abegereye ahari amazi bakayakoresha n'abari begereye urusizi bakarukoresha kuko n'amazi ashobora gukora barayakoresha abahegereye, abandi nabo begereye imifurege bakayikoresha kuko urashobora kugenda ugasanga n'ahegereye umufurege uri kuratemba hepfo badashobora gufata n'udusafuriya ngo bavomere haruguru. Muri icyo gihe bica bituma inzara yiyongera. Mugabo twe turiko turahimiriza bene igihugu
kuziganya duke baronse mu kurindirira imajyi mpeshi. Niko kamo umuyobozi w'igisata kimwe mu byo kijejwe harimwo uburimyi atera abimirima yabo yononywe n'uruzuba mu kiyaya c'intara ka Mayimbo cegukira amakomini ya Buganda na Rugombo y'intara ya Cibitoke.
Urakoze Desire Hatungimana. Hano dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro umfasha kubagezaho aya makuru buri munsi. Mbashimire mwese kwa myakurikira buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi abakunda umupira wa maguru ndamu baserutse abo mu ikipe ya Gicumbi FC yo mu Rwanda. Dore umugani w'uyu munsi utaranyagwa amariza yonkesha imishishe. Murangize icyumweru neza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.